Tubashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi, muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro Ikaze. Mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininaha. Abapolisi n'abasirikare ba leta ya Kongo barenga 3,000 baraye bishize hamwe n'abarwanyi ba M23. Abishize hamwe na M23 bagwiriyemo abari bishikanye mu minwe y'uwo murwi mu ndwi iheze.
Akazi tugiye gukora n'ubwitange, twishyize mu maboko ya M23, nta kibazo dufite kandi nta waduhaze kwinjira muri M23.
Uyu ni Colonel Kasili Dojak ari mu basirikare ba Congo bishikanye kuri M23. Amajwi yiwe yari kwasubirwamo na Jimmy Shukrani bakomera. Mwijya nino ku isi naho kuri uno wa mbere imyaka 3 irarumanye umunsi ku yundi, Urusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Turagaruka kuri iyo nkuru handi hato. Muyavugwa mu gisata cha sport, umubirigi Aldo Talieu niwe yaraye atsinze igice kibanziriza amahiganwa ya Tour du Rwanda. Mu Burundi naho amahiganwa ya maekipe yo mu mupira w'amaguru basketball yo muri ico gihugu azotangura kuwa gatanu w'inondwi. Urunani na Dinamo bihabwa amahirwe menshi yo gutsinda. Idonido yano makuru yose ni mukanyi sase musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere mu Butaliyano, aho Vatikani itangaza ko umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco amaze iminsi ari mu bitaro, abandanya guhema yifashishije umwuka mwinshi wo kwa muganga ufasha umuntu guhema oxygen mu Gifaransa. Ni nyuma yaho abaganga batangarije ko arembye, bikaba ngombwa ko banamutera amaraso kubera atarafise ayakwiye. Amaraso yatewe kwa gatandatu amaze kubangamirwa cyane na hasima, bakamutoramo n'ubundi bwandu mu mahaha. Vatikano yavuze ko yasinziriye neza, yaruhutse, kandi abaganga bariko baramukorera ibindi bizamini. Papa Francisco w'imyaka 88 yinjiye ibitaro vy'i Roma itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri afise indwara yo guhema. Acinjira ivyo bitaro abamuvura bamanje kuvuga ko arwaye bronchite, mu nyuma baza kuvuga ko basanze uburwayi bwo guhema amaranye igihe buvanganye n'ubundi bwandu infection mu Gifaransa butandukanye bwo mu mahaha. Vatikano ibicishije ku munyamabanga mukuru wayo Cardinal Pietro Parolin, yahakanye amakuru y'isi bihuha yavuga ko Papa Francisco ashobora gutanga imihoho bivuye ku burwayi bwiwe no kuba yoba atagifise ingufu zo kubandanya amabanga yiwe. Abategetsi batandukanye bo ku isi barimo abanyamadini n'abanyepolitike nka President w'Amerika Donald Trump bavuze ko basabiye Papa ugukira, bongera bamwipfuriza imusuhuko. Tuwi Vatikano ducha tuza aha muri Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bitangaza ko amasezerano y'ubutare bw'agaciro Amerika yasabye ko Ukraine iyiha nk'indishi y'amamiliyaridi n'amamiliyaridi menshi imfashanyo imaze kuyiha kugira ngo yivune intambara y'Uburusiya ari mu kuboneka. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro yari yagiranye n'amenyeshamakuru I Kiev yababwiye ko zimwe mu ngingo ziri mu nteguro y'ayo masezerano zivuga ko ku idolari rimwe Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kizo isubiza idolari zibiri. Nta byinshi bindi president wa Ukraine yavuze kukungene igihugu ciwe kizoriha Amerika. Intumwa idasanzwe ya Amerika Steve Witkoff yabwiye televiziyo ya Amerika CNN ko Ukraine na Amerika bishobora gusinya ayo masezerano yasabwe na president Donald Trump muri inondwi nigeze avuga ibizo bibiri muri ayo masezerano. Iyo ntumwa idasanzwe ya Amerika Witkoff yavuze ko ibihugu vya Buraya vyahaye imfashanyo Ukraine vyoba vyayitanga bibanje kumvikana ko Ukraine izobiriha, ariko ko Amerika atariko vyari vyaragenze. Witkoff ati President Donald Trump yasanze bitumvikana ingene Amerika yoba imfashanyo zingana ukuraho Ukraine ivyo bihugu bitumvikanye ingene izoriha. President wa Ukraine yari yabanje kwanka ivyasabwe na Amerika, avuga ko adashobora kwemera gusinya amasezerano ashira mu kaga abanyagihugu ba Ukraine Ukraine barimwo abazovuka mu myaka irenga amajana abiri iri imbere. Ico gihe yavuga yuko amafaranga Amerika yahaye Ukraine ico gihugu kitigeze kiyafata nk'ideni ahubwo cyafashe nk'imfashanyo. Ubutare bw'agaciro bwa Ukraine President Donald Trump ashaka ko Amerika igira ku ruhara ahanini bukoreshwa mu guhingura ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinga bwa none. Uno munsi kwa mbere intambara Rusia bwatanguje muri Ukraine ikaba irumanije imyaka itatu itanguye. Ijwi rya Amerika, aya makuru yose muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni vewa radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika yacu no musashimikira ku vya Kongo. Abapolisi n'abasirikare ba leta y'ico gihugu barenga ibihumbi bitatu barayibishize hamwe n'abarwanyi ba M23 abenshi muri aba baturutse mu gisagara ca Bukavu aho bishikirije uwo murwi mu ndwi iheze. M23 yaciye ibarungika mu kigo ca gisirikare kirahitwa Rumangabo ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani bakomera.
Umubare munini wabo ba polisi na bafashwe mu ntangiriro z'icyumweru gishize ubwo umutwe wa M23 wafataga umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu yepfo. Aba bageze mu mujyi wa Goma ejo ku cyumweru mu gitondo dore ku bwato bwari bubatwaye bwageze ku cyambu gikuru cya Goma ahagana saa 12 n'igice z'igitondo. Bageze kuri iki cyambu bose bambaye imyenda y'igipolisi gusa nta ntwaro bari bafite ahubwo buri wese yari ahetse igikapo ubona ko kirimo imyenda. Aba biganjemo abagabo ubona ko bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 28 na 60. Iruhande rwabo harimo abasirikare ba FARDC bagera ku ijana nabo bari muri uyu mubare bose hamwe bakaba 300 ushyizemo n'abandi bari basanzwe bari mu mujyi wa Goma bategereje kujya mu myitozo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kibarizwa muri teritwari ya Rucuru mu birometero 50 n'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Major Abubakar Bin Kisesa numwe muri aba bapolisi bavuganye n'ijwi rya Amerika ku cyambu cya Goma. Twavuganye arimo kurira imodokari tumubaza uburyo yisanze hano mu mujyi. Njyewe niyemeje kujya ku myitozo kuko batubwira ko abapolisi tugomba kuba hafi y'abaturage, ubwo rero tugomba kwiga byimazeyo uburyo bwo kubana n'abaturage. Muri M23 twizera impinduka cyane ko igipolisi cyacu ubona batacyitayeho habe na gato. Icyo dukeneye anaricyo batubwiye nuko hazabaho impinduka bitandukanye n'uburyo twari dusanzwe dukoramo. Kurundi ruhande umwe mu basirikare ba FARDC uzwi nka Colonel Kasilido Jacques yabwiye itangazamakuru ko we na bagenzi be bishyize mu maboko ya M23 nta gahato cyane ko babonaga M23 imaze gufata umujyi wa Bukavu. Akazi tugiye gukora ni ubwitange, twishyize mu maboko ya M23 nta kibazo dufite kandi nta waduhaze kwinjira muri M23. Iyo uvuga bahunze sinzi icyo baba bikeka, njyewe n'abasirikare banjye ntacyo twikeka, niyo mpamvu tubona ahangaha kandi tuzabikora neza. Ibyo guhembwa n'ibindi ntabwo tubyitayeho, ntacyo nikeka rwose, niyo mpamvu ndahangaha. Nyuma yo ku cyambu gikuru cya Goma aba bose berekejwe kuri Stade de l'Unité iherereye muri komini ya Karisimbi hafi na Rond-Point Stigo aho bahasanze abandi basirikare n'abapolisi benshi bafatiwe mu mujyi wa Goma ubwo nawo wigarurirwaga na M23. Bwana Oscar Balinda umuvugizi wa M23 avuga ko kugeza ubu umubare w'abapolisi n'abasirikare biyunga na AFC M23 ukomeza kugenda wiyongera cyane ko abangaba ari icyiciro cya kabiri cy'abajyanwa mu myitozo i Rumangabo.
Neza ko mbere yuko tuza muri uyu mujyi wa Goma iminsi ibiri mbere yaho twari twatanze umuhamagaro tuvuga ngo umuntu wese ufite intwaro yari mu gisirikare cya leta, yari mu gipolisi, yari wazalendo, bose bashyira intwaro hasi yuko tudashaka imirwano hagati y'abasivili n'umujyi wa Goma hatagira umuturage wacu uhutazwa. Rero ubu bari abakerewe aba mbere baragiye bagiye Rumangabo bagiye kuri centre kuri training, aba rero nabo icyiciro cya kabiri nabo bagiyeyo kugira ngo bajye kubona ayo mahugurwa.
Nubwo atemeje igihe aba bazamara mu myitozo, uyu yongeraho ko aba bose bazakomeza akazi kabo nk'ibisanzwe cyane ko bose bakoraga akazi ko kurinda abantu n'ibintu.
Ibyiza biri imbere niho tuvuye nabo ibibazo byabo niko nakubwiye aho bagiye ibibazo byabo barabyiga igitike ariko Kongo ni igihugu gikize leta nta gushobora gukena bari abantu bizabafata neza azabikemura aho bagiye ariga buri muntu n'ubushobozi bwe n'icyifuzo cye nibarangiza babashyire icyicaro icyiciro kimukwiriye
kuvaho umutwe wa M23 wigaruriye imijyi ya Goma na Bukavu muri Kivu zombi ikizere cyo kubaho kw'ibiganiro hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 na guverinoma ya Kinshasa kigenda kigabanyuka ku ruhande rw'abaturage baturiye uburasirazuba bw'igihugu gusa ubwo yari mu nama n'abaministri kuwa gatanu ushize Kinshasa perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yongeye kumvikanisha ko leta yoboye idashobora kugirana ibiganiro n'abagize umutwe wa M23 ahubwo ko we ashaka kuganira na mugenzi we Rwanda Paul Kagame cyane kwa mushinja kuba ari butera inkunga umutwe wa M23 ibintu leta y'u Rwanda yakomeje gutera utwatsi ahubwo nayo igashinja Kongo kubifatanya n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ibintu Kongo nayo ihakana ibi bikomeje kuba mu gihe Amerika n'imiryango mpuzamahanga idahwema gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ndetse n'abagize M23 ibashinja kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
Jimmy Shukrani bakomera urakoze mu gihe rero bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo FRDC na polisi bico gihugu bishikanye mu minwe ya M23 bareba twawe mu kigo bazohererwamo inyigisho n'uwo murwi igisirikare cha Kongo FRDC gihamagarira abagitorotse bose gusubira mu bigo vyabo bidatevye ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagomba
Ingabo za leta y'icyo gihugu zirahamagarira abatorotse igisirikare kugaruka mu bigo byabo hirya no hino mu gihe mu mujyi wa Rubero hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubusahuzi bikorwa na zimwe muri izo ngabo zihumye intambara ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bw'igihugu umutwe w'inyeshyamba za M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wigaruriye imijyi ibiri ikomeye mu ntara ebyiri zo mu burasirazuba bw'igihugu kandi hari icyo bako imirwano ishobora gukomeza no gukwira mu bindi bice bihegereye Umuvugizi w'igisirikare cya Congo Sylvain Ekenge yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko mu masaha 72 ashize intambara yakajije umurego hanze y'umujyi wa Lubero mu bice bigana mu majyepfo yawo itangaza umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo yasohoye rirasaba abasirikare bahunga intambara gusubira ku mirimo yabo bitarenze amasaha 12 no guhagarika ibikorwa by'ubusahuzi n'ibindi biciye ukubiri n'amategeko
Geoffrey urakoze tukivuga ku vya Kongo ubwongereza bwateye ivyatsi ntambwe umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo ubandanya gutera mu buseruko bw'ico gihugu bwongera busaba ko ubusugire n'ubwigenge bwa Kongo vyubahirizwa bitagenze uko impande zitandukanye zerwa n'ikibazo ca Kongo zigafatirwa ibihano biciye kuri video yacishije ku ruga rwe rwa X umushikiranganji ajeje imigenderanire y'ubwongereza n'andi makungu David Lemmy yagize ati ibiriko bibera mu seruko bwa Kongo sivyo kwihanganira hategerezwa kuboneka gahengwe k'intambara dusavye ku impande zose zorohereza abashaka guha imfashanyo abazikeneye muri Kongo ubwongereza buzoshigikira uwo wese afise ishaka ryo guheza ino ntambara bufatira ibihano ababandanya kuba imbarutso yayo muri ubwo butumwa bwiwe umutegetsi w'ubwongereza yasavye kandi ko ibihugu vya Afrika vyokora ibishoboka vyose amahoro akabo ka muri Kongo yongera avuga ko yavuganye na president w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'uwa Kongo Felix Tshisekedi ntiyavuze ivyo bavuganye canke ngo atomore uburyo babivuganiye ko akamo ko umutegetsi w'ubwongereza kaje nyuma yaho kwa kabiri w'indwi heze ubwongereza wicishije ku serukiro Rwanda muri ico gihugu bwarusavye kuva n'abasirikare barwo bose bari ku butaka bwa Kongo hagataho ku nshuro ya mbere kwa gatanu w'indwi heze akanama ka ONU kajeje umutekano kariyamirije katarya umunwa ibikorwa vy'u Rwanda muri Kongo kavuga ko birimwo ugushigikira umurwi wa M23 ingingo zemejwe ijana ku ijana n'ibihugu bigiza ku kanama zisaba u Rwanda guhagarika gushigikira M23 no kuva n'abasirikare barwo bidatevye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisaba kandi M23 kuva mu bice vyose yigaruriye cane cane Goma ni Bukavu inkuru tubazumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima
abahagarara ibihugu 15 byose bigize aka kanama nta na kimwe kivuyemo batoye bemeza umwanzuro w'amagana wivuye inyuma ibitero bikomeje by'inyeshyamba za M23 no gukomeza kwagura ibice zigenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka kanama kongiye gushimangira ubusabe bwako ku impande zose zitanga gahenge zigahagarika imirwano bwangu nta mananiza nkuko byasabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu majyepfo n'ibyo mu burasirazuba bwa Afrika. Uyu mwanzuro wari watanzwe n'u Bufaransa, ambasaderi wabwo muri Loni Nicolas de Rivière akaba yashimiye abagize aka kanama ku muhate wabo mu biganiro byabaye mu cyumweru gishize. Ambasaderi Nicolas de Rivière yagize ati ibi biratanga ubutumwa butomoye, nta gisubizo cya gisirikare ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. Ibitero bigabwa na mama 23 ifashijwe n'u Rwanda bigomba guhagarara. Akanama karuni gashinzwe amahoro n'umutekano kavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibintu byarushijeho kujya habi mu burasirazuba bwa Congo ubwo abarwanyi ba mama 23 bakomezaga kwaguraho bagenzura mu ntara za Kivu yepfo n'iyaruguru aho iki kibazo kirimo gutandukira no mu ntara ya Ituri. Aka kanama kati bafashe Goma, umurwa mukuru wa karere, ndetse n'umujyi wa Bukavu ugwa mu ntege. Abantu babarirwa mu bihumbi barishwe ndetse abandi benshi cyane bavanywe mu byabo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranye nk'u Burundi. Umwanzuro w'aka kanama karoni wanamaganye wivuye inyuma ibitero byose bigabwa ku basiviri no ku bikorwa remezo birimo n'ibyaroni iby'abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Uwamaganye kandi icwa ry'abakekwa b'ibyaha bataraburana, isambanwa ku gahato n'ihohotera rishingiye ku gitsina, icuruzwa ry'abantu no kwinjiza no gukoresha abana mu ntambara. Akanama karoni mu mwanzuro wako kasabye impande zose kugira bwangu zikareka abaturage bakagerwaho n'imfashanyo y'ubutabazi nta nkomyi no gusubizaho serivisi z'ibanze nk'iz'ubuvuzi, amazi, amashanyarazi n'itumanaho. Kongiye kandi gushimangira ko gashyigikiye ubutumwa bwa Loni muri Congo MONUSCO, kanashimangira ko ibitero bigabwa ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bigize ibyaha by'intambara. Uyu mwanzuro usohotse ukurikira icyemezo cya Minisiteri y'Imari ya Amerika gishyiraho ibihano kuri generali wavuye ku rugerero James Kabarebe, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, kubw'uruhare runini iyi Minisiteri yavuze ko agira mu bufasha u Rwanda ruha mama 23. Usohotse kandi mu gihe mama 23 ari igenzura ibice byose byegereye imipaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, haba mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse n'iyepfo. Uyu mutwe kandi urasatira umujyi wa Uvira wegereye umupaka Congo ihana n'u Burundi, ibikomeje gutera impungenge ko iyi ntambara yatandukira karere kose. U Rwanda ruhakana gufasha izi nyeshyamba zivuga ko ziharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, zivuga ko batotezwa bakicwa na Leta ya Kinshasa. Ni mu gihe raporo z'imiryango mpuzamahanga irimo na Loni zirushinja kuwiba ibikoresho no kohereza abasirikare kurwana ku ruhande rwawo. Kuri Leta ya Kinshasa, intambara mama 23 ifashwamo n'u Rwanda zigamije ubusahuzi no kwigarurira imitungo kamere ya Congo. Ibyo ariko mama 23 n'u Rwanda barabihakana.
Temistocle Mutijima urakoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iburira Abanyamerika bari mu Burundi no mu Rwanda ibasaba kwirinda gukorera ingendo mu burere buhana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aratubwira ibiri mu itangazo rya Amerika.
Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ku rubuga rwayo yaburije abaturage bayo kujya ahahoze isoko rikuru kuri Chasse Prince Louis rwa Gasori Bujumbura mu rwego rwo kwirinda ibyaha by'urugomo bishobora kuhaba. Ahandi Abanyamerika bari mu Burundi bahujijwe kujya ni mu Cibitoke, Bubanza no kuri parike ya Kibira. Amerika iravuga ko imvururu zishingiye kuri politiki zigishoboka mu Burundi, ikemeza ko hakiri bariyeri za polisi n'iz'abasirikare zishobora kubadindiza mu ngendo. Abapolisi bashobora gusaka mu ngo bashakisha intwaro kandi imipaka ishobora gufunga nta nteguza. Iryo tangazo riraburira ko ibyaha by'urugomo nko gukubita, kwiba, gutera mu ngo, guturitsa za grenade n'ubujura bukoreshejwe intwaro bishoboka. Ababikora bashobora kwibasira abanyamahanga cyangwa abaturage bakekwa kuba bibitseho amafaranga nk'uko byemezwa n'iryo tangazo. Amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukora ingendo hagati ya saa 12 z'umugoroba na saa 12 za mu gitondo, kandi ikabagira inama ko birinda kwerekeza muri utwo duce tubujijwe kubera itabasha kubacungira umutekano, cyane cyane mu ntara ya Bubanza, Cibitoke, Kibira n'amajyepfo y'intara ya Muramvya. Ambasade ya Amerika mu Rwanda nayo yasohoye itangazo rigaragara ku rubuga rwayo rwa internet ribuza Abanyamerika gukorera ingendo mu turere duhana imbibe n'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo batabiherewe uruhusa rudasanzwe. Parike y'Ibirunga, Gishwati, ishyamba kimeza rya Mukura, irya Nyungwe ndetse n'ikiyaga cya Kivu biri muri utwo duce. Uretse kwirinda kujya muri utwo turede, iryo tangazo risaba Abanyamerika ko baguma baryamiye amajanja bakirinda kujya hateraniye abantu benshi. Ribasaba ko basuzuma ingamba zabo bwite z'umutekano kandi bagashyira hafi impapuro zabo z'inzira.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya ni w'amakuru y'imikino na sport duhera mu Rwanda umubirigi Aldo Taylor niwe yaraye atsinze igice kibanziriza amahiganwa ya Tour du Rwanda Jean-Claude Munyandinda yadukurikiraniye ino nkuru
abakinnyi 69 nibo batangiye urugamba rwo guhatanira ikamba ry'irisiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka 2025 ejo ku cyumweru abasiganwa batangiye ku gace k'umusogongero aho buri wese anyonga yizizira bakarushanwa gukoresha igihe gito gishoboka aryo bita individual time trial cyangwa course contre la montre individuelle isa 5:33 nibwo umukinnyi wa mbere yarakandagije ikirenge cye ku kirenge cy'igare mu muhango ufungura wayobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame urugendo rwari ruteganyijwe nurwo kuzenguruka ibice bitandukanye bituranye na Stade Amahoro Iremera ari byo BK Arena berekeza ku kigo kigenzura ibinyabiziga Iremera bakajya hahoza ari ishuri rikuru nderabarizi bagafata ahazwi nko kwa Rwahama bagakatira ku kisimenti hafi ya banki ya Kigali mbere yuko bagaruka kuri Stade Amahoro Iremera ku murongo usoza wahize abandi muri aka gace k'umusogongero ni umubirigi Aldo Tellier ukinira ikipe ya Lotto Development Team intera y'ibirometero 3.4 yayinyanyagiye akoresheje iminota 3 amasegonda 48 n'ibyijana 91 ku mwanya wa kabiri haje umufaransa Fabien Dubé wo mu ikipe ya Total Energy wa gatatu aba Milan Maintain ukinira Lotto Development Team yo mu Bubiligi umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Vainqueur Masengesho wa 31 hagati ye n'uwa mbere hakaba hari umwitangirizwa w'amasegonda 23 n'ibyijana 88 kuri uyu wa mbere Tour du Rwanda iratangira intera zayo zirambuye zerekeza hirya no hino mu ntara isa 5 zuzuye abasiganwa barahaguruka mu rukomo mu karere ka Gicumbi berekeza Kayonza urugendo rw'ibirometero 157 na 108 ari nayo ntera ndende kurusha izindi zose muri Tour du Rwanda y'uyu mwaka umukinnyi wa mbere ategerejwe ku murongo usoza mu mujyi wa Kayonza isa 8:40 umwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu Team Rwanda Didier Munyaneza asanga hakenewe gukoresha ubwenge bwinshi kugira ngo abakinnyi b'abanyarwanda bashobore kwitwara neza muri iyi ntera y'urukomo Kayonza
etape yaje ni etape koko bishoboka inyongetse urumva hari igihe usanga n'abakinnyi bataramenyerana bagifitanye ubwoba utaramenya ngo niye ekipe ikomeye niye ekipe ishobora gufata kontrol ni etape binasaba kwitondera gukuba maso ariko ku ruhande rwanjye ngomba gufungura maso kuko ni etape ishobora no kumbera nziza uko mbitekereza
Munyaneza aboneraho gusaba abafana b'abanyarwanda kurushaho gushyigikira amakipe yabo
ekipe nasionali cyo nasaba abanyarwanda ngo gukomeza kwishyigikira kuko ni yabo ni ekipe nziza dushyize hamwe twese turaharanira kugira ngo turebe ko twagira ibyishimo duhereza abanyarwanda intego ya mbere ni ukura ko twatwara etape ariko tutibagiye no gutwara
amakipe 15 niyo arimo guhatana ubundi hari hategerejwe amakipe 17 ariko abiri muri yo yanze kwitabira irisiganwa ku munota wa nyuma ayo makipe abiri atarashoboye kuza muri Tour du Rwanda mu buryo butunguranye ni ikipe y'igihugu ya Angola n'ikipe ya Sudan Quick Step yo mu Bubiligi Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika i Kigali
Jean-Claude Munyandinda urakoze mu Burundi naho mu mpera z'inondwi dutanguye niho ihiganwa rya basketball rizotangura imigwi 12 nizo kwitabira iryo higanwa abakurikiranira na hafi basketball mu Burundi babona ko nuno mwaka imirwi runani na Dinamo ariyo ifisa amahirwe gutwara igikombe inkuru tubazumenyesha makuru yacu mu Rwanda Desire Hatungimana
kwa gatandatu w'inondwi dutanguye abakunzi ba basketball bazongera guhurira ku bibuga birabira urukino bakunda cyane mu gisagara cya Bujumbura imigwi 12 zitabira iryo higanwa iri mu myiteguro ya nyuma mu mugwi wa Dinamo usanzwe uhatanira ibikombe buri mwaka biteguye guhangana gushika batwaye igikombe Joris Ndumutima amenyereza Dinamo yabwijwe igihe Amerika kwicaba babujije gutwara igikombe umwaka uheze biteguye kugikosora
turiko turagerageza twitegura dukora ibishobotse dufatiye ku bitakunze mu mwaka uheze turabe aho twokosora kugira dushobore gushika ku kintu twiyemeje imbere yuko season itangura ntibizokoroha mugabo niyo basketi iryoheye
mu mugwi w'urunani bakuye Bujeje Homis umukinnyi umwe mu bezi Burundi ufise muri kino gihe mu mugwi wa Dinamo aje yiyongera ku banyamahanga baguze basanzwe bamenyereye higanwa ry'u Burundi abahinga mu rwo rukino bakabona ko uwo mugwi ushobora kwiyongera igikombe cy'uno mwaka Hakizimana Elvis amenyereza uwo mugwi ati mu runani buri mwaka intumbero n'igikombe
hariyo aho twari dukeneye kuranforsa cyane ni kuri poste 3 rero ya poste 3 twashoboye kuronka Romis na Dikong yagarutse mu byari bikenewe cyane ije byari birimo yuko tumugarukana Dikong kuri poste ya Mene Brian yaragiye turaronka undi mu kinyi yavuye muri Senegal yitwa Pape Malick Thiam na wonyine profile yitwa Bonyikenewe mu kinyi muremure ashobora ku organizaje rero dufatiye kuri ibyo numva yuko abo bakinyi twaronse na bakinyi baje batwongereza ingufu ama baje buzuza aho twari dukeneye
umwe mu bahinga bugo rukino yabwijwe ijya America ko biteze ihiganwa rikomeye Regis bayihaye amenyesha ko kubona imigwi iva ku 10 ikaba 12 bizotuma haba guhangana bikomeye ariko akabona ko Dinamo n'Urunani azo zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe
abakunzi ba basketball y'u Burundi bo kwitega ihiganwa zo bari komeye ku mpande zose na cyane cyane ku imigwi mikuru mikuru uravye ku rutonde bwo mu mwaka heze uko yarushanijwe yose iyo migwi yari yubatse cyane cyane yuka ku bakinyi b'Abarundi bakomeye yongera ishiramo n'abanyamahanga nkuko byari bisanzwe bimenyereye mugabo ku rugero atari nk'ubwo twari tumenyereye aha naho ndavuga ni Urunani na Dinamo zagerageje kwikomeza n'abakinyi b'Abarundi bahari rero turabona ko bazoguma iryo hangana entre Urunani na Dinamo nkuko vyamye
muri uno mwaka abakinyi b'abanyamahanga ntibazorenga 5-12 bakoreshwa mu rukino ni mu gihe mu higanwa ry'u Burundi atamubare ntarengwa wahora umugwi wa stand utegetswe kuba mu bakinyi 12 ufisemwo nibura umwe afise imyaka iri munsi ya 21 imigwi izogera mu nkino za kamaramaka isoba yemerewe kongeramo abandi bakinyi b'abanyamahanga 2 kubwa Arvise Hakizimana kugabanya igitigiri cy'abanyamahanga ishobora gufasha abana b'Abarundi igihe bato kwijajara ngo babone ko bagiye kuza barakina batabanje kubikorera
bashobora kugabanya iyo nombre y'abanyamahanga ugasanga Abarundi ndabonyera cyangwa kugabanya kariro kubera babona umengo ibibanza byabo biri ati nce kintu na mambona ngaha kenshi gihari hari udashaka kwirenga sinzi ko nabaho kwisopasa kugira ngo ugire uje kuri yindi nivo uduze nivo yawe ukamenga ibyo ufise birakwiye benshi bagomba kujya zone de confort igihe rero iri cyo umuntu iragusubiza hasi ntana ntigushikana kure ntiguteza imbere mugabo unye haje undi muntu mu gwanira post ubuze kutegeza gukora kugira ngo uje kuri nivo yose aho umusumba
iryo higanwa ry'uno mwaka rizugura igerekezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatatu n'urukino ruzohuza Urunani na Aigle Noir ruzobera kuri Entente Sportive mu gisagara cya Bujumbura Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kinyo mu Kinyarwanda nino ngaha rero duce tugarukiriza amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo kuri mikono mu hiro bw'ivyuma mari kumwe na Diane nini nahazwe ku izina rya bagenzi banje mu nkundire ndabipfurize igitondo ciza n'indwi nziza ahanje turongera mu bindi biganiro biri imbere
umvuko ngusabira tenga nsabimana kuzuza amahoro ahora temba nk'uruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi niza gutere kuva ku mwami uzakomere wibuke kwari ugenga byose n'iginzo zizabaye impamo uheza uwakekaga uramenye n'uzime kizindi mana uwimagirwa uhoraho uko niko ngusabira uko Genyezi zagusanga ukabaho ateshuka ndagusabira kuzamikwa imbaraga uzibagirwa umusara mana ntuzareke kwijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo mukunda kandi